Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye: ubwiyunge bwifashe bute mu Banyarwanda, ubushakashatsi bwerekana ko ubwiyunge bugeze ku bice birenga 94%.
Kiriya gipimo bagishingira kuri policies za leta zihari. Ntabwo jyewe nahita mbyemera ko ariko tugeze koko.
Umwe mu barokotse ukomoka mu karere ka Bugesera, ingeso yo guharika iravugwa cyane muri komini Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu Burundi.
Haraho usanga bibwa ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo, wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye. N'abagabo nabone ntibihangana, bakabona inkumi hariya ntibazihanganire, bigaca bivamo imbo zo guharika.
Umwe mu bagabo batuye muri komini Mabayi, ayo makuru kimwe n'andi ni mukanya mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi Severe yatangaje ko mu matohoza yayo yamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Iyo komisiyo iravuga ko igiye guha leta y'u Burundi amazina yabo kugira ngo inzira z'imigenderanire zikoreshwe, kugira ngo ibihugu byabo bibimenyeshwe ababa bakiriho bakurikiranwe n'ubutabera. Urubyiruko rwiga muri za kaminuza mu Burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange, Abarundi bakanywana badashingiye ku bwoko. Abavuganye n'ijwi ry'Amerika baravuga ko batifuza kuguma mu mateka yibutse ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka yashize. Kigali, Thierry Vendayishimiye.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarac bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange, na cane cane mu gwaruka gwa kazoza rwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972.
Abantu bayagisha mu bindi biyago bishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose, ariko atari mu ngo zo kwibukiriza ibintu byabanye. Ariko igikuru cyari gikwiye kunywanisha Abarundi byari ibikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanke bari.
Nta bintu birebire nabona byeza kumfasha, cyahinduka nubwo mbona nyine ibyaheze byo ibyaheze.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza, basigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Kuko ibyabaye uwo byabaye ko ari igihaca yibuka cyane sinaka yarankoreye ibinini bikaca bimusubiza hahandi hakera.
Aha tubanye neza nakuvuga ngo n'umuhutu ngo n'umututsi ngo n'umutwa musanzwe tubanye neza mu mahoro, kuko nk'ubu mu ishuri turi hamwe twese ko twigira hamwe. Ayaho usanga n'umuhutu azi ikintu umututsi atacanze musanzwe mu kigo ahiwacu ibyo nta nicyo nanjye nzi kibanza kinini cyane. Usanzwe agiye ikintu umuntu atohinduka nuko amoko twayibagiwe mu Burundi tukamenya neza ko dufise ubwoko bumwe, ubwoko bw'Abarundi. Hanyuma se nta wundi ngenda twaza dupfa tukaza tuvuga ngo ndyamo n'umuntu n'umututsi tubirabe mu mazuru twese mu mazuru hava ibisero.
Naho bimeze gutyo kandi hari ugwaruka gwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo.
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira iyo cyangwa igihe ejo natwe gukwaruka tuzobikora tukamenya ikizira
nuko tumenya kahise historique y'igihugu cyacu nyene yagenze mu bisanzwe bigomba by'umubisevere nuko ugerageza kwerekana ukuri kubyabaye muri kahise.
Ico kibazo cizo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziraje ishinga ugwaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa severe nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi, ariko niko mu by'umugwi umugarukako ahanini umenga bavuga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi, kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko baba Abahutu b'Abatutsi barapfuye n'ayandi ho bifatiye hamwe kurikuriranira byogenda neza. Navuga gusa icyo bafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu. Ibyo nibyo
kuri ibyo Kremani nziza icegera cy'urongoye umugwi sévère ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri kubwicanye bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abama bavuga bati reka tubireke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire Abarundi bacu bavuga ngo ntibagira nibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kire.